imumva nijwi rya Amerika. Baramutse cyuti namwe bagenzi tuzindukanye muri kano gatondo muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri micro radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda twumvikanira kuri FM 94.9 na FM 95.2 mu Burundi nayo mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3
misandwe bashate majoro baza kwakira raporo bashikirizwa n'abahinga batiguye iyo raporo kugira hanini cyane cyane barabire hamwe bikogwa bizokogwa mu karere muri uwo mwaka utangura 2018.
Iyo ni Lieutenant General Prime Niyongabo kuri ibiro bikuru bya gisirikare mu Burundi avuga ku nama y'urwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka Afrika y'ubuseruko iri kibera mu Burundi. Iyi nkuru cyo kimwe n'icyo Amnesty International ivuga inyuma y'aho igihugu cya Gambia nacyo gitangarije kuva muri CPI ni mukanya. Ariko reka duhere ku makuru yo hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mushikirizwa na Rosine Munezero. Rosine.
Ego Aloise, mwaramutse mwese abateze amatwi radio ijwi rya Amerika. Makuru avugwa hirya no hino, tuyahere mu gihugu cya Somalia habagwanyi bashigikiye umutwe wa leta ya Kiislam bigaruriye igisagara cyabo cya mbere kinini mu ntara ya Puntland muri Somalia. Icyo gisagara citwa Kandala kiri mu karere k'ikiyaga gitukura giherereye ku mpaka uhetumbereye ibisagara vya Yemeni. Ibi byemezwa n'abategetsi hamwe n'abanyagihugu bavuganye n'ijwi rya Amerika aho bemeza ko abategetsi b'icyo gisagara bahunze kandi ko abo bagwanyi bazabashinze amabendera yabo ku biro by'igipolisi no kuzina inyubakwa zitandukanye za leta ya Somalia. Abagwanyi binjiye muri icyo gisagara kuri uyu wa gatatu mu masaha ya kare mu gitondo atantambara zibanje kuba. Umuyobozi ajejwe imfashanyo muri ONU Stephane O'Brien amenyesha ko igisagara cya Aleppo muri Syria cyabaye icy'ubwicanyi aho mu kwezi guheze abantu bashika ku 400 bahitanywe n'intambara abashika ku 2000 bagakomereka. O'Brien navuga ko abenshi muri abo bagizwe n'abana. O'Brien atuma urutoke leta ya Syria hamwe n'igihugu cy'Uburusiya avuga kandi ko agahengwe katanzwe mu ndwi iheze hamwe n'imisi yongewe ko ataco kamariye abakozi bo mu mashyirahamwe ajejwe iby'imfashanyo. O'Brien amenyesha kandi ko hari abaganga bashika kuri 30 bamaze kuva muri ico gisagara aho ibitaro bishika kuri 6 ari byo byonyene ubu bikora. Stephane O'Brien yagiriza igisirikare cha Syria hamwe n'Uburusiya ko indege zabo zimaze imisi ziriko zirakorora inzandiko aho zigabisha abanyagihugu guhunga. Izo nzandiko zikavuga ko ari akajyo ka nyuma bahawe atari uko bazotikirira muri ico gisagara. Ivyo Vitali Turkini intumwa y'Uburusiya arabihakana akavuga ko indege zabo zimaze iminsi 8 ziri mu kubirometero bishika kuri 10 uva mu gisagara cha Aleppo. Turkin akashira ibyo birego ku ndege za Amerika. Ihiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rirabandanya. Ivyigwa vyerekana ko umukandida Hillary Clinton ari wazi imbere y'uwo bahiganwa Donald Trump. Kuri uyu wa gatatu umukandida Trump yatangaje ko yiteguye kongereza inguvu akanongereza amafaranga yo kwiyamamaza ari hamwe bikenewe kugira ashobore gutsinda iryo higanwa. Ibyegeranyo byashikirijwe n'abakandida byerekana ko umukandida Clinton amaze kwegeranya amafaranga angana n'imiliyoni 950,000 z'amadolari kandi ko afise ayashika ku miliyoni 178,000 z'amadolari ategekanya gukoresha kumbonesha kure kugira ahamagarira abanywanyi biwe kumutora. Nako nayo umukandida Trump yatangaje kuri uyu wa gatatu inyuma y'ibirori byo kwinjira ku mugaragari hoteli iwe nshasha ko amaze gukoresha imiliyoni 100 z'amadolari akuye mu kigega ciwe bwite. Donald Trump yabwiye kandi abanywanyi biwe ko atankeka yizeye insinzi. Mu gihugu cha Venezuela kutumvikana kuri muri politike kwatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bakorokera mu mabarabara kuri uyu wa gatatu kugira imyiyerekano. Amashuri amwamwe n'amaduka byari byugaye mu gisagara cha Caracas mu gihe abita vya kamo ko kwiyamiriza president Nicolas Maduro bari bihaye amabarabara bagana ibibanza bikomakomeye biri muri ico gisagara mu ndwi heze abajejwe gutunganya amatora bari biyamirije ko kamo ibintu bikaba byagiye gukomera kuri wa kabiri aho abatavuga rumwe na leta bitwariye umukuru w'igihugu bakavuga ko yarenze ibwizwa shingiro iyo myiyerekano ibaye ya mbere aho muri Venezuela yitabiwe n'abantu isinzi kuva itariki y'ukwezi kwa mbere kw'icenda kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icenda aho bamwe mu banyagihugu bari bakoze imyiyerekano yo kwiyamiriza president Nicolas Maduro mu gihugu c'Ubutaliyano humvikanye nyamugigima zibiri ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu mu gisagara ca Castel Santiago sul Nera hafi yahaciye nyamugigima yabaye mu kwezi k'umunani ivyo binyamugigima vyumvikanye kandi mu gisagara ca Roma ku birometero 150 uva uca mu bumanuko bw'Ubutaliyano abantu babiri nibo bakomeretse nta wahasize ubuzima abategetsi bavuga ko mu bisagara bito bito bisanzwe birimo amazu ya kera inzu n'amashengero byari byononywe na nyamugigima iheruka zaciye zibomoka tubibutse ko nyamugigima yaciye aho mu Butaliyano itariki 24 z'ukwezi k'umunani yari yahitanye abantu bashika ku 300 bapfuye ubutegetsi mu Faransa mumenyesha ko kuri uyu wa gatatu ikambi y'impunzi riri mu gisagara ca Kale ryakuwemo abimukira bose bari ririmwo igice kinini cy'iryo kambi kikaba cafashwe n'umuriro waturiyo nabo bimukira
aya ari amakuru yo hirya no hino ku isi yimwumviriza ni radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda turi no ku rubuga rwa internet radio yacu voa.com kuri Facebook mudukurikirana kuri VOA radio yacu amakuru yo mu karere kuva kuri wa kabiri ubushikiranganje bw'ubutunzi mu Rwanda bwaratanguje indwi yo gukangurira abanyarwanda akamaro ko kuziganya abanyagihugu baganiriye n'ijwi rya Amerika bavuga ko bazi neza akamaro ko kuziganya ariko muri iki gihe bugarijwe n'ubukene gusaba akaba barahisemo uburyo bwo guhana amafaranga bita ibimina n'inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu wa Sumta Kaboyi i Kigali
Ministeri y'imari itangaza ko abanyarwanda bangana na 11% no kuvuga bagira ku 170 ariko kugeza ubu batarabasha kugana ibigo by'imari ngo babashe kwizigamira. Iyi ministeri itangaza ko hari intambwe yatewe kuko mu mwaka wa 2008 abantu bangana 58% batakoranaga n'ibigo by'imari ubu bakaba baragabanutse bakabasigaye kuri 11%. Bwana Eric Rwigamba umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari muri ministeri y'imari avuga ko nabasigaye bagomba kwegerwa bagasobanurwa kamaro ko kwizigama. Abaturage bagana n'ijwi rya Amerika bavaho kwizigama babizi neza ariko muri iki gihe ubukene bubugarije bakaba batabasha kuzigama ngo babone nibibatunga umunsi ku munsi
mu byukuri kwizigama ni byiza ariko ukurikije ukungu bw'igihugu uko bumeze benshi nta kazi tugira ko rero umuntu yizigama afite ibyo yasaguye dufite ubukene butandatwe butatworoheye yindi umunya Kigali
ntabwo ugira konte
konte ndayifite ariko none ntacyo mfite nshyiraho cyo kwizigama
teka ubu benshi tuba turi no mumaza akodeshwa hari igihe tunabura n'icyo twishyura ugasanga ni ibibazo ajya kubitsa nta kintu ufite ushyiraho nta wamenya amafaranga yarabuze
kubitsa ruko wasaguye
nubwo abaturage bamwe bavuga ko batabasha kubitsa mu mabanki ndetse n'ibigo by'imari byabegerejwe hari benshi bahisemo gukoresha uburyo bita ibimina n'uburyo abaturage bagenda bahana amafaranga kazajya bagoboka uwahuye n'ibibazo uburyo abaturage bemeza ko bwabagiriye akamaro
mba mu bibini ufite bibiri urabitanga ariko nifite bitanu urabitanga wagutwagabana umwaka urangira
ubu nanjye nkuko sibye muri banke ariko nanjye ibimina byo ibyo mbibamo byo sinabibura kuko ibimina byo ni ibintu biba bisanzwe gutya ku muntu
nyakagoroba kababyeyi dutangamo igihumbi n'ijana
hari igihe ngira gutya akazi kakabura neza apagasa amafaranga nkayabura ariko nagira gutya nkeneye nka mituweli nkagenda mu kibina nkababwira ati ngiye nifite ikibazo cya mituweli bagahita bamereza amafaranga agenda nkishyura mituweli y'abana banjye
ngewe nko mfite umugabo tubisa muri banki asaba amafaranga arariho yarasigayeho nagiye gushiduka sanga ahubwo nzakoma handi kugira ngo nishyure ibyo bubye na byatunyuze
abashinzwe imari mu gihugu bemeza ko uburyo bufasha abaturage kwizigama ariko bwana Eric Rwigamba umuyobozi ushinzwe guteza imbere urwego rw'imari akavuga ko abaturage bakorana n'ibimina byabagirira akamaro kurushaho bagiye no mu mabanki
babantu bakoresha bya bibina
bakaba bafite uburi ahantu bahurira na za sako n'ibigo by'imari ziciriritse n'amabanki kugira ngo n'ubushobozi bwabo ho bubaye buto ndavuga mu bya bibina bashobore kubona ubushobozi bwisumbuyeho mu mabanki n'ibigo by'imari ziciriritse. Turakangurira abanyarwanda, turashikariza abanyarwanda, niba wazigama uyu munsi tangire no gufata inguzanyo, niba wari ufite inguzanyo uzigama tangire gufata n'uburyo bwo kwiteganyiriza zabukuru, utangire kwiteganyiriza ibijyanye n'ubwishingizi. Ibyo byose nibyo bizatuma ubuzima bw'umunyarwanda burutaho kuba bwiza.
Abakorera imishahara cyangwa abikorera ku giti cyabo babitsa mu mabanki bakunze kugaragaza ko inyungu zako ku nguzanyo z'amabanki yo mu Rwanda zaba ariyo ntandaro y'abantu bamwe na bamwe batakigira imbaraga zo kujya mu mabanki kuko bemeza ko inyungu ku nguzanyo zitangwa n'amabanki yo mu Rwanda ari nyinshi cyane ugereranije n'uko mu karere byifashe. Eric Barinda yemeza ko abashinzwe imari mu Rwanda batangiye kuganira nabo mu karere ngo harebwe ku inyungu yakwa n'amabanki y'u Rwanda yahuzwa n'iyakwa n'amabanki yo mu turere ariko kandi bitabangamiye umuturage.
Banki y'u Rwanda ibirimo kubidufashamo cyane bari mu biganiro hagati na bagavana bakarere bose ba Kenya, ba Uganda, ba Tanzania n'abandi ariko na hanze ya karere kwiga kuri iki kintu kubera ugiye kureba hanini nk'u Rwanda cyo tuba tugamije cyane ni inyungu z'umunyarwanda. Ikirimo gukora ubu ni ukureba banki y'igihugu kurushaho gukorana na bagenzi babo bo mu karere ariko no hanze ya karere kureba uwo mwanzuro wafashwe na Kenya niba ari umwanzuro ufite inyungu umunyarwanda ariko utagiye no guhangabanya financial sector.
Kwigamba avuga ko nubwo umuco wo kwizigama urushaho kugenda wiyongera ngo haracyari byinshi bigikenewe gukosorwa kugira ngo abanyarwanda bamenye ko ubuzima bwabo bw'ejo hazaza bagomba kubutekerezaho muri ibi bihe bakiriho. Urwego rwo guteganyiriza hazaza ruracyafite umubare muto cyane kuko ngo ubu bigeze kuri 2%. Mu cyumweru cyahariwe kuzigama cyatangiye kuri 25 Ukwakira hateganijwe ibikorwa byinshi bigamije gukangurira abantu kugira umuco wo kwizigamira ndetse kuri uwa gatatu i Kigali hatangijwe imurika ry'ibigo by'imari byerekana za serivisi b'abaturage. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Kuva ku munsi wa mbere mu Burundi harakoraniye inama y'abagize urwego rujejwe gutabara no gukinga amatati mu karere ka Afrika y'ubuseruko, East African Standby Force mu Cyongereza, mu gihe igihugu cy'u Rwanda kitayitavye. Umuyobozi w'urwo rwego avuga ko iyo hari igihugu gisivye atakibazo kuko icyo gihugu giteza gushyira mu ngiro ibiba byafunditswe. Ni inkuru dushikirizwa na Eloge Wirika neza.
Urwo rwego rugizwe n'abasirikare, abapolisi n'abasivile, ntirikora mu gihe cy'amatati y'abantu bashamiranye bakoresha ibirwanisho gusa, ariko bitekanijwe ko no mu bihe by'impanuka nk'imyuzurira za Nyamugigima, uruzuba rutera mu bihugu bitandukanye, inzara zituma abantu bahunga, naho nyene abagize urwo rwego baje gutabara no gufasha. Umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare mu Burundi, Lieutenant General Prime Niyongabo, yabwiye amenyesha makuru iciye inama igamije.
Imisanzwe bashite majoro baza kwakira raporo bashikirizwa n'abahinga bateguye iyo raporo, no kugira hanini cyane cyane barabire hamwe bikogwa bizokogwa mu karere muri uwo mwaka utangura 2017.
Kuvuga rwego rushingwa mu mwaka wa 2004 nta henshi riraje gufasha kiretse mu ngabo z'umwe bwa Afrika, AMISOM, zi mu gihugu cya Somalia kugwanya intagondwa z'abayisilamu za El Shabab. Aha barugize baroye gufasha mu ndinganizo y'ibikorwa. Ibikorwa biko bibera ku mugwa mukuru w'u Burundi Bujumbura, igihugu kibanye cy'u Rwanda nticavyitavye. Lieutenant General Prime Niyongabo basigura ko atari ingorane ziri hagati y'ibihugu bibiri zatumye u Rwanda rusiba.
Abanyarwanda ntawuzi gituma bataje, si kubera ibyo yumviye, ahubwo bashobora kuba bafise nk'uko babivuze ni ingorane zijanye n'ubundi buzima baba bafise, kugira ngo ni kubera hari ingorane kumbure zatumye bataza zindi nk'izo bibazo uvuga ati kumbure yewe bari migenderanire imeze nabi nk'uko byibaza, ariko bobo babuze yuko bataje kubera akazi bafise mu gihugu wabo. Ibyo byiza babibaza abanyarwanda kuko nibo bazi gituma babuze barungika.
Umuyobozi wa YSF na wamenyesha ko igihugu kimwe cyangwa ibirenga bisivye inama taco vyica. Ismail Shamfi:
dans nos réunions un pays membre, deux pays membres peuvent être absents pour des raisons.
Munama yacu igihugu kiri mu bigize umuryango cyangwa bibiri birashobora gusiba kubera imvo zivuye ko ntangorane bidutera, kuko twama twakoze amanama harabasivye. Iyo ibihugu bikwiye bitandatu cyangwa indwi ingingo dufata n'ivyo bihugu bindi biba byasivye bitegerezwa kuzisunga. Sijambe mbere haba ibihugu bisiba kandi si kibazo kuri twebwe kuko ibihugu bitahari byama bica byisunga ibyo twumvikanye
de soutenir et d'engager l'ensemble de des pays membres.
Urwego rw'amagwiteguriye gutabara habaye ingorane canke yahungabanya amahoro n'umutekano muri Afrika y'ubuseruko ISF mu mvunyafunyo y'icyongereza rugizwe n'ibihugu 10 navyo no Burundi, u Rwanda, Kenya, Uganda, Ethiopia, igihugu cha Seychelles, Somalia, Sudani n'amazinga ya Comore. Ichi cha rushuko rwego kiri mu gihugu cha Ethiopia. Muri Afrika hari inzego nkizo zitanu zi umiryango itanu yanigize umugabane wa Afrika. Nukuvuga Afrika y'ubuseruko, iya majepfo izwi nka SADC, Afrika y'uburaruko ikunze kwitwa Maghreb, Afrika y'uburengero, hamwe rero na Afrika yo hagati. Eloje uri kaneza, Bujumbura, ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inyuma yaho igihugu cya Gambia nacyo gitangarije ko kivavanuye na sentare mpuzamakungu mpanabyaha kuri uyu wa kabiri. Icegera cy'umukuru w'ishyirahamwe riharanira agateka ka zina muntu Amnesty International muri Afrika y'uburengero no hagati, Steve Cockburn, avuga ko iyo ngingo iteye amakenga. Ni mu kiganiro yagiranye ejo kwa gatatu na mugenzi wacu Frederic Nkundikije.
Umushinjacyaha Cockburn yavuze ku inkuru yuko igihugu cya Gambia kibaye igihugu kigira gatatu mu minsi mikeyi kivuye muri sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI iteye amakenga. Yavuze ko ari intambwe isubije inyuma Abanyafurika, yongera avuga ko sentare mpuzamakungu mpanabyaha yashinzwe kugira ngo ikingire abanyagihugu bo muri Afrika, Aziya, Iburaya hamwe n'abanyagihugu bo ku isi hose. Iyo sentare ngo yashinzwe kandi kugira ngo yamire kandi yamirize ihonyabwoko hamwe n'ubwicanyi ndengera utungane. Ati ikintu coza rero kirenga kuri iyo migambi coba kibangamiye iyo sentare. Ku kibazo cy'uko ibihugu biriko birava muri iyo sentare birega ishyirahamwe mpuzamakungu mpanabyaha CPI ko yiruka inyuma y'abatetsi bo muri Afrika mu gihe yica amatwi ku byaha ngo bikorwa n'abatetsi bo mu bihugu bikomakomeye, umushinjacyaha Steve Cockburn aremera ko nyinshi mu manza zashikirijwe iyo sentare ari manza zerekeye abatetsi bo muri Afrika, ariko akavuga ko izo manza zashinzwe n'abanyafrika ubwabo. Ati ego nivyo, imanza nyinshi ziri muri sentare muri iki gihe zerekeye abanyafrika, ariko twokwibutsa kandi kwizo manza zashinzwe n'abanyafrika ubwabo. Vyongeye hari ibihugu vyinshi vyo muri Afrika bishigikiye sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI birimo Senegal n'igihugu cya Botswana coco cateye akamo ibindi bihugu vyo muri Afrika kabisaba kuguma muri iyo sentare. Vyongeye abanyagihugu bo muri Afrika nibo bisabiye ubutungane. Ati muri mwaka iyo sentare yarihweje urubanza rwa Isenabre, ivyo bikazotuma abanyachad ibihumbi n'ibihumbi basubizwa utungane n'indishi. Ivyo byerekana ukuntu bihambaye ko abanyagihugu muri Afrika batunganirizwa. Ku kibazo cyo kumenya niba hari ikintu amakungu yokora kugira ngo akinge ibindi bihugu vyo muri Afrika ntibibandanye biva muri iyo sentare, Cockburn yavuze ko kwizera iyo sentare ari ikintu gihambaye.
Yeah, I mean, I think it's important that the that we continue to try and build confidence in the International Criminal Court, and that means.
Ati birakenewe ko tubandanya twizigira sentare mpuzamakungu mpanabyaha. Ati ivyo bivuga ko dutegerezwa kubandanya amatohoza mu bihugu vyabayemo ubwicanyi bukabije ivyo ari byo byose. Ati turateye akamu kandi ibihugu vyo muri Afrika bitize iyo sentare kabisaba kubandanya biganira n'iyo sentare aho gufata ingingo yo kuyivamo. ati ivyo birahambaye mugambi ukuzuriza abanyagihugu muri Afrika ati birakenewe kandi ko abantu bamenya kwigihugu ca Gambia atari igihugu ibindi bihugu byo muri Afrika bishora kurabira ko akarorero ni igihugu kiberamwe ivyaha byinshi byo gukubagura abanyagihugu bari mu mabohero kandi n'abatavuga rumwe na leta nta kibanza bafise bavugiramwe
and where freedom of expression is strongly repressed.
Kukibazo cyo kumenya niba iyo ngingo ibihugu bitatu bivuye muri iyo shyira hamwe mu kanya gatoyi yoba yokangurira sentare mpuzamakungu mpana vya kugira ngo inagure bumwe mu buryo ikoramwo ivyo birego bishikizwa n'ibihugu vya Afrika bibavyo canke atari vyo Coburn yishuye avuga ku ingorane zihari muri iki gihe zikwiye gutorerwa umuti.
I think it's a wake up call for everybody to resolve this issue and that is
ati iyo ngingo ni ngingo koko ikwiye gukangurira bose kandi isaba kwico kibazo gitorerwa nyishu kugira ngo ibihugu byo muri Afrika bigarukane ikizero muri Sentare ibihugu byo muri Afrika biriko birava muri Sentare hamwe ni bifise umugambi wo kwivamwo nivyo rero bikwiye gufata ya mbere mu gutangura ibiganiro na Sentare mpuzamakungu mpana vyaha ishingwe rya Sentare mpuzamakungu mpana vyaha rirahambaye cyane kugira ngo inyifato yo kudahana ivyaha bikomeye irangire kuva muri yo Sentare rero vyoba biteye agahinda kandi iyo ngingo yoba ari ngingo isubije inyuma intambwe imaze gukorwa kandi uburyo bwashinzwe bwo gukingira agateka kazi na muntu goba buzimanganye
the people have against violations of human rights.
Igihugu ca Gambia gifashe ingingo yo kuva muri yo Sentare imisi mike nyuma yaho igihugu ca Afrika yipfu hamwe n'igihugu cu Burundi bitangarije ko bivuye muri yo Sentare.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu naho n'umwanya w'ikiganiro c'inkino mwateguriwe kandi mushikizwa na Fidele Niyongabo.
Urakoze Aloyis amakuru y'inkino tubafitiye muri iki gitondo amakuru abandanya kuvugwa na yerekeye umukinyi rurangiranwa wo mu gihugu ca Brazil mu mupira w'amaguru Carlos Alberto yitavye Imana ku munsi wa kabiri. Carlos Alberto yari umukinyi w'inyuma ku ruhande rw'iburyo w'umugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi. Yitavye Imana ku munsi wa kabiri ahitanywe n'umutima. Umugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru co mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi warimwo abandi bakinyi rurangiranwa nka Pele, Jezinho, Tostao na Rivelino. Uwo mugwi ukabubonwa n'abantu benshi ko ari wo mugwi werekanye ko ukomeye cyane kurusha indi migwi serikira gihugu yo kwisi gushika ubu. Pele umwe mu bagenzi biwe kandi bakinanye abonwa n'abantu benshi ko ari we mukinyi akomeye cyane ku isi mu mateka y'umupira w'amaguru yatangaje ko ababajwe n'urupfu rw'umugenzi wiwe. Atangaza ko yibuka ibihe bari kumwe mu mugwi Santos muri Brazil n'umugwi Cosmos mu gisagara cya New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Franz Beckenbauer yahoze ari kapiteni w'umugwi nserukira gihugu w'Ubudagi nawe nyene yaributse Carlos Alberto yise nawe nyene umugenzi. Ronaldinho yari mu mugwi nserukira gihugu wa Brazil watsinze igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru mu mwaka w'ibihumbi bibiri na kabiri yatangaje ku rubuga Twitter ko Carlos Alberto yari indongozi mu kibuga c'umupira w'amaguru no hanze yaho yamwifurije kuruhuka mu mahoro. Umugwi w'umupira w'amaguru New York Cosmos watangaje ko ubabajwe cyane n'urupfu rwa Carlos Alberto. Uwo mugwi watangaje ko azoguma ari mu muryango wawo. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryatangaje ko Carlos Alberto yavutse ari indongozi. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil ryatangaje ko ryaguye mu gahundwe kubera urupfu rwa Carlos Alberto. Umuyobozi w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ry'igihugu cya Brazil yatangaje icyese iminsi itatu y'ikigandaro amabendera ku cicaro c'iryo shyirahamwe yadugijwe gushika hagati. Inkino zose zitunganijwe n'iryo shyirahamwe zizokubahiriza umunota w'agacerere wo kwibuka Carlos Alberto. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC ubu naho tuvuge ku nkino tukujya muri kimwe cya kane cy'igikombe cy'amakipe akina mu mahiganwa atandukanye mu gihugu cy'Ubwongereza bita League Cup mu rurimi rw'Icyongereza zabaye ejo ku munsi wa gatatu. Umugwi Manchester United watsinze Manchester City igitsindo ku busa. Southampton yatsinze Sunderland igitsindo ku busa mu gihe West Ham United yatsinze Chelsea ibitsindo bibiri kuri kimwe. Aha niho turangirije amakuru y'inkino twari twabateguriye muri iki gitondo.
Imwumviriza ni Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ubu naho nimwumviriza ijambo ry'intangamarara ibashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze za Amerika ku bibazo binyuranye birabisi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika iherutse kugira ibitero vyo kwivuna abansi inyuma yaho hagiriwe igitero ku bwato bwabo bwo mu ngwano buri ku nkombe y'inzuzi z'igihugu cya Yemen ku itariki 9, 12, na 15 z'ukwezi kwa 10 amamisire yaratewe kuri ubwo bwato bw'abanyamerika buri mu karere kafashwe n'abaroberi b'abanye Yemen bo mu bwoko bw'abahudhi ku itariki ya 13 z'uku kwezi kwa 10 Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaciyigira ibitero mu duce dutatu turi ku kivuko ciba hari hafi ya Yemen. Ivyo bitero vyakozwe n'ubwato bw'abanyamerika bwitwa Destroyer Nitzer. Ubwo bwato bw'abanyamerika bwasambuye ivyuma vya radar bigenduza ibirere bisambura ububasha bw'iyo radar kubona ubundi bwato bushobora kwinjira muri ako karere. Umuserukizi w'ibiro bijejwe gutangaza amakuru mu biro vya Amerika bijejwe iperereza Peter Cook yavuze ko ibitero vyakozwe na Amerika vyari ibitero vyo kwivuna umwansi. Ati kwari gukingira ubwato bwacu hamwe no gukingira uburenganzira bwo kugira uruja n'uruza muri iryo bahari. Ivyo navyo bikaba ari ishingano ikomeye ku mutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cook ati ingunguru z'ibitoro zirenga amamiliyoni 4 ku munsi zica mu karere ka Bab el Mandeb. Inzira y'amazi iri muri ako karere ihuza Aziya n'Uburaya. Umutekano w'iyo nzira urahambaye ku butunzi bw'ako karere n'ubudandaji ku isi yose. Intambara yo muri Yemen yatanguye mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2015 aho abarobero mu bwoko bw'inkeho z'abahudhi bari bashigikiwe n'igihugu cya Iran bafata akarere katari gato k'igihugu cya Yemen batuma umukuru w'igihugu Abdel Mansour Hadi ahunga. Inyuma yaho umukuru w'igihugu yaciye asaba urunani rw'abasirikare bayobowe na Arabie Saoudite kugira ibitero vyo mu kirere ku birindiro vyabo bagwanyi b'abahudhi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nayo nyene ihora ifashisha ugo runani rw'abasirikare perereza ifasha ivyo bitero vyo mu kirere, ariko Amerika yaragaragaje amakenga menshi ifise ku buzima bw'abanyagihugu. Aho ni mu gihe haherutse kugirwa igitero mu rubanza rwo gupfuba umunyagihugu cahitanye abantu barenga 140 gikomeretsa n'abandi benshi. Mu ntango zindwi intumwa idasanzwe yishyira mu mpuzamakungu ONU Ismail Ould Sheikh Ahmed yatangaje ko hashizwe mu ngiro amasezerano yo guhagarika intambara yashize ku rukumu n'impande zose. Ivyo bikaba vyatumye hashobora gusubira kuboneka akajye kuko haba ibiganiro bishobora guhagarika intambara burundu. Ku biro vy'iperereza Cook yongeye ko avuga ati abaza bashaka kugira iterabwoba ku basirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamenye ko tutazobihanganira. Ati tuzokwivuna umwansi dutewe. Ati twafashe ingingo zihuta muri iki gitero giherutse kandi habaye ikindi gitero turiteguriye umwanya wariwo wese kwivuna umwansi.
Iyo ryari ijambo ry'intangamarara ibashikiriza imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda mukanya turasozera igice cya mbere cy'ibiganiro byacu, ariko imbere yaho Rosine Munezero abanza tubwira incamake y'amakuru yadushikirije. Rosine.
Murema kamakuru twabashikirije avugwa hajya no hino abagwanyi bashigikiye umutwe wa leta ya Kiislamu bigaruriye igisagara cyabo cya mbere kinini mu ntara ya Puntland muri Somalia. Icyo gisagara citwa Kandara kiri mu karere k'ikiyaga gitukura giherereye ku mpaka utumbereye ibisagara bya Yemen. Umuyobozi ajejwe ivyimfashanyo muri ONU Stephen O'Brien amenyesha ko igisagara cya Aleppo muri Syria cabaye cy'ubwicanyi aho mu kwezi guheza abantu bashika ku 400 bahitanywe n'intambara bashika ku 2000 bagakomereka. O'Brien avuga kandi ko abenshi muri abo bagizwe n'abana. Muri Venezuela ukutumvikana kuri muri politike kwatunya abantu 2000 bakorokera mu barabara kuri uyu wa gatatu kugira imyerekano. Iyo myerekano ibaye ya mbere aho muri Venezuela yitabiwe n'abantu isinzi kuva itariki ya mbere y'ukwezi kw'icyenda aho bamwe mu banyagihugu bari bakoze imyerekano yo kwiyamiriza president Nicolas Maduro. Ihiganwa mu matora y'umukuru w'igihugu hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika irarirabandanya. Ivyigwa vyerekana ko umukandida Hillary Clinton ariwe azi imbere y'uwo bahiganwa Donald Trump.
Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro byacu birabandanya. Mugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Amakuru nayo twashikirijwe na Rosine Munezero.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.